Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na hazindongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze inshuti bakunze.
Okugira bakurure mongere kuko nubu ni zari zihari ezitubumbye bure muravye
idolare 12 ntizodushikana kwisoko ibiciro byaraduze kare nkagafuko ku muceri twakagura idolare 25 ubu tukagura idolare 28 cyangwa 29.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda. Iyo kambi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bavuga ingene bakiri ingingo ya RCR igabanya imfashanyo bahabwa ku munsi yavanywe ku madolari 15 ikajanwa kuri 12. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye kwiyandikisha ku bazotora muri kamarampaka kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro imirije mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato murabaha gufi yanyu mugumize ku murongo. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma kuri uno wa gatatu yongeye kuganira kugirana umubonano gira kabiri n'icegera ciwe Cyril Ramaphosa. Ibiganiro binuganurwa ko Zuma ashobora kuba yashaka ko bavugana ingene yotanga imihoho. Cyril Ramaphosa mu kwezi kwa 12 yari yasubiriye Zuma ku burongozi bw'umugambwe ya ANC uri ku butegetsi. Yatangaje ko abategetsi babiri bipfuza guhereraheza ibiganiro vyabo nyuma bakazoshikiriza abanyagihugu icavuyemo ntibatanze isango ariko yagyari bazobishikiriza. Ramaphosa yagize ati mu majambo yiwe nduguri twamugina iki nigihe kitoroshe ku gihugu cacu twese no kuvuga ko Zuma na jewe tubwirizwa gushira imbere inyungu z'igihugu ndugayi twamugina ibiherero twiyemeje kujamwo ni akaryokeza ko kurangiza iki kibazo tutarinze gucanamwo niko yabandanije abivuga. Perezida Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yaranse kumvira akamoka bamusavye gutanga imihoho. Amaze imyaka 90 ku butegetsi bwaranzwe n'ubutunzi bwasubiye hasi nkuko bivugwa namwe mu mashahamwe n'abanyagihugu bo ngaho muri Afrika y'Epfo. Imigambwe 10 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad yari yashigikiye akamo k'amasendika yasaba imyerekano yarahagaritswe ikiringo c'amezi 2 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumura abanyagihugu. Iyo ngingo yafashwe kuno wa gatatu n'umushikiranganje umutekano muri ico gihugu Ahmad Mahamat Bashir. Kuno wa kane hayo mashiramwe yadakiranira inyungu za politike ashigikiwe n'abahurikiye mu masendika hamwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kugira urugendo bise urwa mahoro ku murwa mukuru urugendo bitiriye umunsi wa kane wo kugaragaza akababaro. Ingingo rero yafashwe n'ubutegetsi yasomwe no kuri radio kuri uno wa gatatu hirabuza urwo rugendo nk'uko urundi urwo rugendo co kimwe n'urundi rwari rwarabaye mu kwezi kwa mbere itariki ya 25 rwabujijwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere. Amasendika y'abakozi muri Chad yarafashe ingingo yo guhagarika akazi ku bakozi ba leta bishura ku ngingo yafashwe na leta yo kugabanya imishahara y'abakozi no kongereza amatagisi atozwa ku mishahara. Radio Ijwi rya Amerika isamira na i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuruga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turababwira iby'amatora kamarampaka yatanguye mu gihugu kwiyandikisha byatanguye mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho igisata cy'umutekano umukuru wa zone Kirundo Rurale mu ntara ya Kirundo yaraye ahatse kugandagurwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade imukomeretsa ku kuguru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Ndacyayisaba Federico umukuru wa zone ya Kirundo Rirare niwe yaraye ahaswe kugandagurwa abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo.
Muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha zitatu zirenga gato tujya dushike mu rugo naho twatebwe grenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi Imana yarakinze twari ni moto rero mu nyuma twaca dushika mu rugo ababanye bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga urwavuga yuko atangorane turi mu rugo turimo tafata imiti.
Uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona ico yoba yashatse kwamburirwa ubuzima.
Mu bisanzwe sino kubwira yuko ngo ibiva hana hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'icyo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bayitabire amatora nta ngwe na zimwe dufite mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'icyo zina yagira nabo abantu ikagira nabo abakecuru ikagira nabo uyu nuriya sino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitanye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yamwifuza kugira nabi wariwe wese twebwe mu gihugu turimo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tubiranye nabi uyu nuriya haratekanye n'impoto.
Ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukoregwa abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza kuvyaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Rirare. Imvugo y'umukuru w'agacimbiri kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igite
twabonye nyine ko abagizi banabi babaho ko ntawo bazi yego niko ndabibona ntibisanzwe ntiwumvuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyago adutwara neza cyane n'umuntu yumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ntawe bafitaniye ibibazo hari ikintu umuntu yakundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza akarora nako mubona nk'izo kawa baraye batemye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igiterwa cya leta mugabo ntavyivangamo nibo bivuganira.
Umukuru w'umutumba yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone.
Iyo batuwe n'abatwarwa tubanye neza bakaba turazi rimwe na rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kwibonekeza utuntu tumwe za politiki tushobora gutora neza ntuto kwagize ni nako yakoze ibyo ugatwa turaraba sindi bisanzwe gutegera umushefu ariko arataha kuko nta muntu ariko barafite ngo ngaha ikibano twako turaraba ntabwo twakwagize nako yabigize ubwo amatohoza nuko bibandanye bucyuke tukazamenya uwo yaragize ibyo bintu.
Ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Rirare yatanguye ikirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jambo Skonda Rurinze urakoze rero tugaruke mu gisata cha politike naho kuno wa kane mu gihugu cyose cy'u Burundi hatanguye kwandika abazokwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwizwa nshingiro ry'u Burundi. Mugenzi wacu Raymond Zimana yakurikiranye ico gikorwa mu gisagara cha Bujumbura. Raymond, aya mahoro ngahe Bujumbura?
Na mahoro neza Diane.
Ubu tuvugana uri hehe hama bigeze he wagira cha hehe wabisanze gute?
Ego Diane, ubu tuvugana ndi ku biro vya zimugwe w'amatora muri komine na Hangwa, no kuvuga ni mu buraro ku bwiga cyagara cha Bujumbura. Ubu aho kuri ivyo biro haracariho babandi bandika bariko baratora ibikoresho. No vuga yuko mu zone agize iyo komine ubu bariko bahamagara abo mu ngagara kugira batore ibikoresho, ariko hariho buterere batanguye guha abari abaja kure. Hariho makarti ya buterere Carama na Kinama bo bubaza baronse mugabo nka Kamenge cy'ibitoke na Gihosha urumva ko bakirindiriye ngaha kuri ibi biro kugira batore ibikoresho.
Muri rusange abanyabujumbura bazotorera mu duce tungahe hamatuzo baduherereye amajaye?
muri rusange bazatorera kira komine yose irafise aho bandikira ico bita centre d'arrolement mu rurimi rw'igifaransa bo muri komine muha twatanguriye yo kugenda gushika izaha zine nta centre nimwe nta hantu bandikira na hamwe abari bwatangure kwandika ariko rero bake bafata ingingo yuko baha ibikoresho abantu babiri babiri kubwandikiro hanyuma bace baragenda baratangura igikorwa aho bavuga yuko byatumwe nuko ibikoresho byaje bitameze neza ku buryo bategereza kubipanga hanyuma ikindi nako bavuze ko byavuye ko ngo nuko bagabuye igisagara mu makomine atatu mu gihe kare hahora hari abakozi benshi nkakora 15 ubugasanga hari kwakora aba kurikirana icyo gikorwa 5 gusa ugasanga umwe ari kwakorera muri komine igizwe n'amazone menshi mu gihe muri ayo mazone kira zone yari ifite ubukurikirane icyo gikorwa
ni igikorwa kizomara iminsi 10 gitangura kuva sangapi ku masaha yo mu Burundi kigasozegwa sangapi hama abo mwavuganye barabona ko ari igikorwa kizoba cashoboye guhera muri iyo minsi 10 narijya wumva hariho aho ibikoresho bitarashika
ni igikorwa kizomara iminsi 10 cyatanguye uno munsi cyategereza gutangura isaha 2 kigahera isaha 11 muri bamwe mubajejwe gutunganya iryo yandikwa canke bari mu migwi y'amakomine ajeje gutunganya amatora batubwiye yuko uno munsi nibaza kongera ko isaha kugira abakerewe ngo babandanye baronke za saha batari bwaronse mugabo basaba yuko ababijejwe boca bongera ko iminsi irenga kuri rya 10 kugira abanyagihugu nibagwe mu mporero kubera iyo ngorana y'ibikoresho bitasise bakizera ko ejo bishobora gutangura ku masaha ya 2
bigasoze kwa sangapi
isaha 11 ku mugoroba
hari aco wabadije muri uyo mugwi kuberekeye nk'abarundi bari hanze y'igihugu aho turavuga nk'impunzi canke abandi basanzwe baba mu bihugu bindi bitandukanye bo baregwa n'ivyo vyo kwiyandikisha canke bazohabwa ikiringo cabo
naho tutavuganye uno munsi ejo umuvugizi w'umugwi ujeje gutegura amatora seni yari yashikirije yuko igikorwa no mu buserukizi bw'ibindi bihugu bitangura uno munsi ariko yari yamenyesheje yuko impunzi z'abarundi zidafise ubwenegihugu bw'u Burundi no kuvuga yuko badashobora kwitaba aya matora yemereje
iyo kamara mpaka itegekanywa ryari gahemonze mani mbere yuko tukurekura ukaja kubandanya dukurikirana
utegura yuko amatora azoba mu kwezi kwa gatanu niyo bitahinduka
urakoze cane gose bandanya ukurikira iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe Diane
murumva rero yuko ari igikorwa kizomara iminsi 10 iyo yandikwa rizoba mu gihugu cyose c'u Burundi ntara zose zigize igihugu c'u Burundi abanyamakuru bacu aho bari hatandukanye tuzogerageza ku munsi tuzaturazunguruka mu ntara zitandukanye tubabwira uko vyifashe mugenzi wacu mu ntara ya Makamba Krisi Munezero ni yakanya kadukundira makuru ari imbere akazo yashoboye gutororokanya ibitari bike nawe araheza tubwire uko ivyi Makamba avyifashe ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda Rwanda mukanyisa se ni gisata cimpunzi Impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakiranye akababaro kenshi ingingo y'ishami rya ONU ribitaho RCR ryo kubaganiriza amafaranga ribafashisha ku munsi ayo mafaranga yavanywe ku madolari 15 ashirwa ku madolari 12 abavuganye n'ijwi rya Amerika ejo bacumva iyo ngingo bati ubuzima bugiye kuturambira no kuturusha inkuru ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Ingingo yo kugabanya amafaranga y'ishirahamwe ryapa mu gihe risanzwe ritanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda yasohotse ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'inama umuyobozi wa PAM mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Makena Walker yagiranye namwe mu mashirahamwe yakorera muri iyi nkambi hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi muri iyi nama PAM yafashe ingingo yuko guhera muri uku kwezi kwa gatatu izagabanya amafaranga yo guhayisha yarisanzwe yigenera buri mpunzi kubera amikoro make irishirahamwe fite aho ayo mafaranga azava ku madolari 15 akagera ku madolari 12 izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zitakiriye neza icyemezo cya PAM cyo kugabanyirizwa amafaranga yo guhahisha dore ko izi mpunzi zari zisanzwe zitakinzara kubera amadolari 15 zihabwa ugereranyije n'uburyo ibiciro bihagaze ku masoko
cyenda vyakiriye nabi kubera n'izari zisanzwe twahora dupokera agiye mbona ntacyo
zatumarira ukwezi kwaza gushika n'ubundi twamaze kugirane twamaze gufatwa n'inzara urumva bamaze kuzikorora n'ubundi ni kwa kutunyonga n'ubundi bazaba bakubagirane batunyonga kubera n'iziari zisanzwe bizitugeza ku kwezi je cyose aba ababijejwe nuko bo vyiga ko neza bakaraba kugira abakorore bongere kuko n'ubundi n'iziari zihari ntizitubumbye vure murabye
idolare 12 ntizodushikana bica bisaba yuko tuca tuje nk'imukibembe tukirirwa turiko turakora tugakorera amahera makabaho abana bakicwa n'inzara kandi abana ntibashobora kujya ku ishuri batariye ngo bahage rero izo dolare 12 ntizodushikana ku isoko ibiciro byaraduze kare nk'agafuko ku muceri twakagura idolari 25 ubu tukagura idolari 28 cyangwa 29 agafuko kase mure kare twakagura idolari 18 ubu hari naho kwagura idolari 20 kanoneka yemwe mugiye murabiraba n'ukuri uzosanga umuntu ariko arakoresha ari nka famiye y'abantu ari nka taye nk'itaye zitanu ariko arakira nk'ibyo kujya byitaye zitatu rero cyubigabaga ruro cyusanga umuntu ari usanga umuntu ariko arajya nk'amajana 2 ku munsi
imfashanyo igabanyijwe mu gihe izimpunzi zari zimaze n'iminsi zinubira uburyo ishiramwe ryapa muri tinda kubahera ibiribwa ku gihe ndetse hakaba n'izindi impunzi zitaka yuko mudukarita zikoresha mu guhahisha zigenda ziburamo amafaranga
jewe mbere nizo tayi ndazumva ko nyene nta nizo nigera mbona ubu jewe maze amezi 3 ntapokera n'ubu ndarigo mutwicire ngahantu
igihe bado ubukarata bumwe bwarasonye turasubizayo batubwira ko tuzogenda kuva mu kwezi kw'icenda tugenda tubura dusubira tubura none bariko baradupasi yako tubura none twege tuzoba abandi turabarefize nk'abandi nibadukore ico kibazo kugira twege tubeho nk'abandi twizwe n'inzara
ndadatse ngabo ko bwijwe rya Amerika mu rusendo mu ntara kivuye amajyepfo
Nuko rero tugaruke kuri ico kibazo Vedaste Ngabo yarahejeje kutubwira RCR irataka abagira neza kuyishigikira ku mafaranga arenga miliyoni 331 iryo shirahamwe rikeneye muri uno mwaka kugira ngo rishobore gufasha impunzi z'abarundi zirenga 430,000 rimaze kwegeranya ibice 21% kw'ijana gusa ivyo vyatanguye kugira ingaruka munavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo reka bunaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru wadusigurira ico kibazo ca RCR kucifashe
Shirahamwe gitaye impunzi RCR rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shirahamwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwita impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise co boterera bose fasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro yemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi igihumbi y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi 430 ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vya yakenewe RCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira uwo mugambo wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hakoziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga ibihumbi 400 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 RCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku bihumbi 500 muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga ibihumbi 250 hagakurikira Rwanda kwakiriye abarenga ibihumbi 89 ibihumbi 44 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe mu Buganda hari ibihumbi 40 hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya Zambia Mozambique Malawi hamwe na Afrika y'Epfo mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe barahungutse abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terence Nayiraja wo mu bushikiranganji bw'intore gati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwiye ijwi rya Amerika ko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke NASER ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye igisata c'impunzi turaza kukigaruka ko mu mpera za kino kiganiro ariko imbere y'uko tukigaruka ko reka tubaze dukubitize mu kanya kajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Bija bibi bira nuganuka kwa rivi
kandi bihu
ngo ni bihu kandi na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivi
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru iriko iracana cana ko yuzo ya gashavu kabayanditse n'abayisomye yemeza ko ari bitaro bimwe bimwe mu gihugu cy'u Burundi byo bitacemera kwakira indembe zidatanze ingwati abayanditse batanga karoriro ku mufaso ni nyakwigendera Space Nzeyimana wo muri commune Giheta yo mu ntara ya Gitega yo bayarita yitavye Imana biturutse ko yoba yarabuze amafaranga y'ukuriha ingwati yashikanywe kwa muganga bamwe bati mbega none ayo mafaranga asabwa nangahe biri mu mategeko burya ganga ntibategezwa gutabara imbabari imbere yo gushira imbere ayo mafaranga mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura yaducukumburiye yarashitse naho igitega kuraba uko vyagenze reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Uko ibintu bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko arabagwayi bapfa bazize kubura amafaranga batanga ingwati kugira ngo abaganga batangure kubavura akarorero ari nako katumye havugwa byinshi n'umukenyezi yitwa Space Nzeyimana wo muri commune Giheta mu ntara ya Gitega yitavye Imana itarike 17 z'uku kwezi. Intandaro nisanganya yagize n'ipikipiki yari mureruye igongana n'imodoka isanzwe itwara ibintu yo mu bwoko bwa Scania ku mugoroba w'uwo munsi yitaba Imana. Amakuru ari ku mbuga ngurukana bumenyi nuko umukenyezi ashobora kuba yasonzwe no kutakigwa byihuta kwa muganga kuko yabanje gusabwa ingwati y'amafaranga kandi atayo yari afise. Aha rero icwi rya Amerika ryarishikiye ku muhana w'umuhisi ku mutumba wa Kibogoye muri commune Giheta umuvyeyi wiwe Karondo Elizabeth araduha inkuru y'imvaho.
Agiye ku kazi yahora avubwira ati mawe bayi ndagiye hanyuma nanje namubwiye nti none kuzindu yijoroka mwanaje ngo yamawe ngo nakererewe ngo ndagiye hanyuma rero aragenda nanje ntanakagaruka twahanye nari ngiye kurondera mase kugwa ya mafaranga ya mase hanyuma rero ngarutse sanga yagiye nkamange niyumvira rero ngo kumbure yagiye yahora akora kumbe nawe ngo yajanya maraporo igitega kumugoroba ndarindira
yari kuvya kazi
yari kuvya kazi ndarindira arazaraza kuburyo nyene yahoraza nkarindira ngahebura ngaheza nkavuga nti none umwana wanje kwateye aya masaha y'umugoroba none kwataraza katondaraba harya kwimoto irenguka.
Uyu muvyeyi abandanya avuga ko abamuhaye amakuru y'urupfu rw'umwana wiwe batamenye ko yacikanye kwa muganga canke akiri mu nzira jayo.
Buriko buratangura guhingijima haji umuntu w'umudelegitere abaza abana ngo ngenda mu mpamagarire ngo nyina wa supesi ndasohoka ngurega mawe nte woni nyamuteregite ngo ntugire ngo hari kindi ndakoronderera nte ngo supesi wawe ngo yagize agisida nte ngo kandi ngo yabaye nabi umutima urapumbuka nti yabaye nabi ngo naho yokira ngo yoca bikimuga nte ngo kuguru kwacitse haciye umwanya nzambona haje uwundi ngo hewe nte ngo umwana wawe supesi ngo yahwereye biranyankira umutima uranga Ndiya hoere yengo ya hoere yengo na supesi wabuki subira kubona. Iyo ya firi ye na honzi. Numbi sengo mamujanyo kwa muganga bandi nabongo ya fuu ya tarashika kwa muganga.
Ibtio babuga yuko boba yoba ya shite kwa muganga hama waka musa mafaranga naronga mafaranga yukuriha kugira bashoe kumufurumva wena chubiziko.
Ndafchonda biziko. Chego numbi se wabuga nko ya.
Amakuru ijwi rya Amerika rikura ku bitaro bikuru byo mu karere ka Gitega uwo mukenyezi bivugwa ko yafiriye ko nuko byukuri ariho yacikaniye ariko rero muganga Jacques Nduwimana arongoye ivyo bitaro avuga ko atakanya yari bwahamare bamwururukije Rusehabaniha yari mutwaye yo ku bitaro byo mu Kibimba
abaganga bahari bamaze kubateguza ko hari jansije baca barihuta kumwakira gishika baramukura muri ambulance mugabo geraho nyene yashiranga mu bitaro yarameze nabi cyane abaganga bamwakiriye uko babivuga ko bamukura muri ambulance abona yuko amagara yagiraniwe cyane rero bamushikana ku gatanda ka ambulance ajya muganga atangire kumuha examina acaramaraka ko yamaze kwitaba Imana nta mwanya munini numva yashoboye kuronka ko ushobora kumara ngaho mu bitaro nta nishwari bwa mukorere umuntu bagize kumushyira ku gitanda ngo bamwizamine asanga yamaze gucika.
Ikindi uyu muganga atanga kumuco nuko ataco indembe isabwa mugishitse kwa muganga imbere y'amasaha 48 bitaye ko umwise Space Nzeyimana yarasanzwe ari umuforoma ku ivuriro ritoyi ry'Ibukinga riri muri iyo komine avukamo ya Giheta bikaba bizwi ko mu burusho abakozi b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu baronka ata mafaranga asabwa mu kwivuza ariko kandi abanyagihugu bamwe bamwe batashimye kuvugira kuri mikro baridoga bavuga ko hari gihe baje kwa muganga bakarabwa irari irari kumvo zitandukanye. Muganga Jacques Nduwimana ntakana ko harababikora
naho turiko turabesha ibyo byavuzwe kuyo mu yakwigendera umuforomakazi Nzeyimana Space mu bitaro bitandukanye byatashobora kudukosa abantu bagateba kwakira murwayi ariko mugabo iyo twabimenye canke baje kubitumenyesha n'ukuri abantu tujye tubonye ibyo kuri ko ari amakosa yakoze turabahana n'uwacu rero kutaro mpuzamara bya Gitega n'uko nyine n'ukuri turahimiriza abaganga turongoye abaforoma kwakira neza abantu.
Iyi nkuru yavuzwe ko byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati none iyo bamuvura ugira ngo ko yari yamaze gucika ukuguru yari gutaha tarishe ntibwari guca kabiri umuryango kayazana konzi yari guca yinjizwa ibitaro ako nakamara amaza ahubwo abo baganga bakwiye ibihano. Uyu nawe yandika avuga ati nije ndabizi vyashikiye ku muvyeyi wanje yagize impanuka baranka kumuvura ngo nuko atagira ingwati yataba Imana ntiyari gukira baramwimye n'ikirago cyo kuryama ko ngo ntagire iyo ngwati nibarabe bisubire ko naye handiho bakora ico batazi nibihanure ndababwiye umugwayi arakira umuganga gafa. Tubandanye n'uyavuga ati birababaje kubona uwo mufasoni yari tavye Imana ariko ndavye ibi bintu ko bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi sinibaza ko ari byo. Mu mwuga wo kuvura hari ibintu byitwa urgence nta bitaro na bimwe byoba biri ko umuganga ngo haze umuntu yacitse ukuguru avirira na maraso hama ngo bamurabe irari irari ngo banze utange ingwati ivyo ntawo vyakabaye n'ugucyoza abaganga kandi sinabo bajejwe gutoza iyo ngwati ivyo vyashikiye umugenzi wanje igihe uburundi bwari ko buritegurira guhimbaza imyaka 50 bwikuki icashavuje amahera ntiyari kubura yarafise se umugwiza atunga ashitse bamusaba ikigongwe ngo ntibari bazi ko umwana ari uwiwe. Tugarukirize kuri uyu avuga ati iwacu byose bisigaye bicuritse mu kurahirira akaranga mutima k'ubuvuzi bashira imbere amafaranga canke bashira imbere amagara y'umunyagihugu na cyane cyane mu gihe haba ariko hararihwa amatagisi n'amakori. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Yene ndonse urakenuye tugahoza rero mu muryango wa nyakwigendera Space Nze Imana nchuti bakunza akabari no ngahaduce turangiriza ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi mwakoze kucumviriza yakoze Innocent Kimenyegeranije amajwi na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu Naridiani na hazo ministri ya chumi numunani Washington DC mururani gwe hijugi Amerika ya batu mie muindi vigani ilo vindi vili mkotu la wate gulira muri vizu harimongi kigani ilo muri sanga muzakuri kila saa kumi kumasahayo muurundi ino murugwanda muragumiza kore ilo mumviliza hijugi Amerika mundi mizi tanduka anye mkuri indira kutugaruka mkirundi ni kinyarugwanda.